Zali mukiganiro yagiranye na amenyesha makuru Pierre Claver ndayicariye rekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na rimwe uhereye ku muganwa rubiri rwa Gasore umuhungu w'umwami mwambutsa abangira icenge yahaniye ukwikukira ku Burundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na gatanu
abatutsi barapfuye mu mirongo itandatu na gatanu ego bishwe cyane cyane muri Muramvya twarakwereye umwaka uheze turabonana amazina y'abatutsi bishwe n'abahutu haraba n'umurumetero wa kera yitwa Matiyasi arabagumura hanyuma abahutu bahica abatutsi n'inzu zabo barazituyira i Muramvya Bugarama Busangana Rusha habaye ubicanyi bwahitanye abatutsi
Umurwi Sever utangaje ibinyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi ko 72 bwayogeje abahutu Emmanuel Ntunzi z'umunyamabanga wa Genocide Canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo vyavubwemwo abatutsi mu kivunga ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe abahutu bishwe mu rwimo rw'72
igice cya Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972.
Umukuru wa Sever habitangaje kandi mu gihe kuva mu 2020 hari amashyirahamwe y'ababuza babo atacemererwa kuja kubibuka uko bavyifuza ni cyane cyane yababuriye ku ishuri ryisumbuye ryahitwa ku Ibubu mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi mu 1993 inyuma yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene Maitre Christian Ntakarutimana arongoye urwego rwa wa manza haja avuga ko abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora turabona neza yuko ku ntwari ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse intwari ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko
mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwise vera watangaje ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshinga amateka na nkenguza amateka zabishyize ku mukono mu minsi yakurikiye ndayicariye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiyeko
ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane
mu kwa gatanu 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse ku vyemezo asigura ko vyotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana
yamaze kuvuga ngo by'irindwi na kabiri ngo ni ko nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga akavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguki none tuzoza turafata akamanyuma nk'uko uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camuvuga korerako
iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashyirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagwanya ivyumviro vy'abanyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona Sever yibanda gusa ku bwicanyi bw'72 yitwaje ko yanka ko amasura zimangana atashingiro bigira cyahanse mushanuro umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso
ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo 65 rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba iby'imyaka niwe ari muto kuzi mu 1972.
Maitre Jean-Zé Bigirimana nawe yibaza ko mu Rwisever ushobora kuryanisha abarundi
umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari vyakorewe abahutu birazwi yuko cyacane mu myaka 1972 hariho abatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga
ariko umukuru wa mu rwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko Bigirimana
bikogwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
mu rwisavya kutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza 2008 aho mu rwi wa nyuma warwanira mu ishamba washira hasi birwanisho yamara kugeza ubu maze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu 72 watangaje kumaze kuzura ibisigarira byabo birenga 13,000 eroje urika neza ijwi rya Amerika.